radio ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteza amatwi, ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Turi ku wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2015. Hano muri studio 5 i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Fidel Niyongabo. Ikaze mwese ku ijwi rya Amerika.
Niba ushaka kohereza ibintu bya miliyoni 100 kugira ngo uzabone umuntu utera inkunga muri iyo porogaramu, hano mu Rwanda biragoye. Niba wakinguzanya miliyoni 100 ugomba kubereka ingwate ya miliyoni 100.
Uyu ni umucuruzi mu Rwanda agurisha ibintu mu mahanga, avuga ku ngorane zijanye no kuronka ingurane. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi, harimo yajanye n'isanganya y'indege y'Abarusiya yabereye muri Misiri, hamwe n'igitero cagizwe na El Shabab muri Somalia. Mugume ku maradio yanyu.
Amakuru twabateguriye. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwiyamirije igitero c'umugwi Al Shabab cabaye ku musi w'Imana ku ihoteli ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadisho. Cahitanye abantu 12 canke barenga, harimwo nyeniyo hoteli, umusirikare mukuru n'abashingamateka 2. Urwego rw'ishyirahamwe rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwahayagije inyishu y'igisirikare ca Somalia cishe abagize ico gitero bose. Abagize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi barasubiye kwiyemeza ku vyerekeye ugushigikira leta ya Somalia mu mugambi wayo w'ugushikira amahoro n'umutekano kurushiriza. Batangaje ko igitero cyo kumunsi w'Imana canke ikindi gitero c'iterabwoba icari cyo cyose kitagabanya uko kwiyemeza kwabo. Abategetsi muri Somalia bavuga ko abagwanyi b'umugwi Al Shabab bagize ico gitero baturikije bombe ku gwinjiriro rw'ihoteli Sahafi Hotel, inyuma baca binjira mu iyo hoteli igendegwa n'abategetsi ba leta hamwe n'abagwiza tunga. Umushikiranganji ajejwe umutekano muri Somalia, Abdirizak Omar Mohamed, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abagize ico gitero bari bambaye impuzu z'igisirikare cy'u Burundi, avuga ko bashobora kuba baronse mu gitero cihaye inkumbi umugwi Al Shabab wagize kwikandi yarimo inteko z'u Burundi ahitwa Lego mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Umuvugizi w'umugwi Al Shabab Sheikh Abdiaziz Abu Musub yari yitiriye igitero cyo ku munsi w'Imana mu itangazo yashikirije.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abarobeli bo muri Sudani y'Epfo barekuye abantu 13 bakorera iryo shyirahamwe nyuma yaho bafatiwe imbohe mu ndwi iheze, aho bari baherekeje ubwato bwari butwaye ibitoro bujabuka uruzi Nil. Iryo tangazo ryashikirijwe n'ibiro vya ONU muri Sudani y'Epfo yavuze ko abo bakozi ba ONU barekuwe ejo ku munsi wa Mungu, kandi ko nubwo bwato nabwo nyene bwarekuwe. ONU irasaba umugwi w'abarobeli ba SPLA utavuga rumwe na leta gusubiza buno nyene amaritiro y'ibitoro angana n'55,000 ivyuma vyo guhanahana makuru kumwe n'ibigwanisho vyari kuri ubwo bwato igihe bwafatwa ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10. Uwo munsi bongeye bafata abasirikare ba ONU 18 bajeje gucungira umutekano, ariko baciye babarekura nyuma y'iminsi 3.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru twabateguriye arabandanya. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter na mugenzi we w'igihugu cya Korea y'Epfo Han Min-ku bagabishije Korea ya ruguru ko agasomborotso akariko kose kayo katazokwihanganirwa. Carter na Han babonanye uno munsi wa mbere ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul mu nama yamiba uko umwaka utashe yo kwihweza ugukorera hamwe mu bya gisirikare kumaze hafi y'imyaka 50. Mu itangazo bashikirije hamwe bamenyesheje ko bazokorera hamwe kugira berekane kwiyemeza kwabo. Bongeye kandi barerekana impungenge zabo zikomeye kubeherutse gutangazwa n'abategetsi ba Korea ya ruguru ko bazogira irindi geragezwa rya misiri shika kure cyane canke igeragezwa inshuro igira kane ry'ikigwanisho ruhonyanganda. Bitegekanijwe ko umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter aja mu mpera z'uyu munsi wa mbere mu gihugu cya Malaysia mu nama n'abashikiranganji bajeje kwivuna abansi bo mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa Aziya.
Kuri uno munsi wa mbere perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan asaba amakungu kubaha no kwemera insinzi y'umugambwe wiwe w'ubutungane n'iterambere mu matora y'inamashinga amateka ahavuga ko hari ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kugaruka mukugarukana umutekano mu gihugu ivyo bikibonekeza ko yabivuze mu gihe ibinyamakuru byo mu burengero bw'isi bikunze kunegura imigambi ya leta yiwe
Radio ya Amerika i Washington DC abategetse bishyira hamwe ry'indege zitwara abantu mu Burusiya Metrojet indege itwara abantu yayo Airbus yagize isanganya mu gihugu cya Misiri barakuramwo ibibazo by'ivyuma canke ikosa ry'abadereva kuba ari byo byatumye isanganya ry'iyo ndege riba ahubwo bakavuga ko ari zindi mpamvu zatumye isanganya ry'iyo ndege riba yahitanye abantu 224 Alexander Smirnov icegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu Burusiya yavuze uno munsi ko atabibazo by'ivyuma bishobora kuba ari gutuma iyo ndege icikamwe ibice iri mu kirere tangaje ku buryo bwonyene bwo gusigura impanuka y'indege itwara abantu y'u Burusiya Airbus ariko yatewe n'izindi mpamvu zidafatiye ku bibazo by'ivyuma canke amakosa y'abadereva abategetse b'ibihugu bya Misiri n'u Burusiya batangaza ko atabimenyetso bafise ku bitangazwa no mu Islamic State ishami rikorera mu gihugu cya Misiri ko yarashe iyo ndege itwara abantu y'u Burusiya Airbus yarivuye ku munsi wa gatandatu mu gisagara cha Sharm el Sheikh igana igisagara cha St. Petersburg. Ini program radio yacu tubashikiriza iminsi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 bice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 bice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radioyacu@gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni VOA radio yacu site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com
Radio ya Amerika Washington DC amakuru iyo mu karere k'ibiyaga binini ikigari mu Rwanda hakoraniye inama y'ihuriro mpuzamakungu ry'igipolisi Interpol yiga ku buryo igipolisi cogwanya ibyaha by'iterabwoba birenga imbibe hamwe n'ibindi byaha iyi nkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Eric Bagire w'ubusa
ku nshuro yayo ya 84 iyi nama rusange y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ibera i Kigali irakiga ku byaha bikomeye by'iterabwoba ibikorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga n'ibindi abafashe ijambo bashima intera y'iterambere rishingiye ku miyoborere u Rwanda rumaze kugeraho nyuma y'imyaka 21 jenoside yakorewe abatutsi bayi atangiza iyi nama umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko ubufatanye mu gucunga umutekano ari ngombwa avuga ko nyuma y'imyaka 21 u Rwanda rwakoze ibishoboka mu kubaka inzego z'ubuyobozi bwibanda ku baturage rumwe muri zakabaru rw'igipolisi mu gushimangira ko umutekano ku isi ari ingenzi Perezida Kagame yahereye ku mateka asharira ya jenoside u Rwanda rwanyuzemo muri 1994 yashimiye Interpol ku muhate yagize gukurikirana bamwe mu bakekwaho ibyaha bya jenoside bakagezwe imbere y'ubutabera ariko ntiyabura no kuvuga ko batari bake bagikwirakwiye hirya no hino ku isi
Security is the foundation of everything when it breaks down the cost
Umutekano ni wo musingi wa buri kimwe. Iyo ubuze ingaruka ziba nyinshi. Gutakaza ubuzima, gutakaza icyizere mu muryango no mu bigo bya leta n'ubukungu bukahangirikira. Twabaye mu bibi nk'ibyo mu gihugu cyacu aho abashinzwe umutekano muri icyo gihe babaye abambere mu guteza genocide.
Our sincere gratitude to Interpol for your
Nyemere nshimire byimaze yo polisi mpuzamahanga ngufuzanye mu gukurikirana abagize uruhare muri genocide mu Rwanda mugafasha gutanga ubutabera ku bayikorewe n'abayirokotse nubwo hakiri byinshi byo gukora abakekwaho ibyaha baracyari benshi turashaka uburyo twakomeza gukorana na polisi mpuzamahanga n'imiryango mpuzamahanga tukemeza ko ubutabera bwatanzwe
and the international community to ensure justice is done
Ingingo yo guta muri yombi abakekwaho ibyaha ndengakamere mu mpande zitandukanye z'isi ni yakunze kuvugwaho rumwe. Hari abavuga ko rimwe na rimwe bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera bagombye kubahiriza inshingano zabo zo kubakurikirana. Icyakora bakuri ihuriro mpuzamahanga rya polisi ku isi Interpol bahakana ayo makuru, bavuga ko ntacyabakoma mu nkokora ku muntu wari we wese mu kumufata bamugeze imbere y'ubutabera. Bwana Jagan Stark, umunyamabanga mukuru wa Interpol, guhanahana amakuru bizakomeza. Dukora uwo murimo kugira ngo twizere ko abakekwaho ibyaha batazagira amahoro ku isi. Inshingano za Interpol mu bihugu binyamuryango ni ukuguma guhanahana amakuru, tugakomeza kubikora nta kurambirwa, tukizera ko nta mutekano abanyabyaha bakwiye. Ibyo ni byo mu by'ukuri bireba Interpol, ni uguhuza abapolisi b'ibihugu bagafasha kugaragaza aho abanyabyaha bari bakagera imbere y'ubutabera. To have them locating criminals and to bring them to justice. Bimwe mu bibazo bisa n'ibihangayikishije abateraniye muri iyi nama y'iminsi ine birimo gushaka ingamba nshya zo guhangana n'uburyo bushya bwadutse ku bakora ibyaha hanini bisunze ikoranabuhanga. Ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol ntirigaragaza umubare w'amafaranga rikeneye ngo ribashe gukora uko ribyifuza, ariko riravuga ko rihura n'ibibazo by'igenamigambi. Kuri iyi nshuro iyi nama rusange ya Interpol i Kigali iteraniyemo abagera kuri 170 baturuka mu bihugu 192 mu mpande z'isi zitandukanye. U Rwanda nk'umunyamuryango rumaze kohereza abapolisi 16 muri Interpol. Uyu ushobora kurubera umwanya mwiza wo kuba rwatanga icyifuzo cyo guta muri yombi bamwe mu bo rukekaho ibyaha ndengakamere kikumvikana vuba. Guhuriza igipolisi hamwe hagamijwe kuba mwinsi itekanye niyo nsanganyamatsiko kuri iyi nshuro ya 84 y'iyi nama ya Interpol mu Rwanda. Nyuma yo gufungura iyi nama, ingamba, kungurana ibitekerezo n'ibindi bikomereje mu muhezo. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza atangiye ikiringo cy'amezi abiri kugira abafite ibigwanisho batabifitiye uburenganzira babisubize, yongiye gutanga ikindi kiringo cy'iminsi itanu. Umunsi ntarengwa ko ni kuri uyu wa gatandatu. Ivyo ni mu ijambo yashikirije mu kanya gato gaheze kuri uno munsi wa mbere tariki zibiri z'ukwezi kwa 11, anasaba Abarundi kwitabira ibiganiro bizohuza Abarundi mu gihugu cyose.
Turasavye Abarundi ngo bitegurire ibiganiro bibahuza bigiye kubera mu gihugu cyose, baje inama n'ingingo maze amakungu asubire kudutangarira. Iragi twarazwe n'abasokuruza hamwe n'intwari nka Ntari Rugamba, Mwezi Gisabo, Rwa Gasore na Ndadaye, bikomeze kutubera akarorero n'umusurusuru wo gukomeza igihugu cyacu ari bwo Burundi bwacu. Imbere yo kurangiza twashaka gushimira wa mugwi w'igihugu jejwe kwa kibigwanisho ababifise batabifitira ubusha SENAP ku gikorwa gihimbaye bamaze kurangura. Nibakomere ku muheto leta irabashigikiye. Turashimiye kandi inama y'igihugu ijejwe umutekano ukuntu bamaze iminsi bari mwisekeza yo kwigisha abatowe bashasha hamwe na bene igihugu inyigisho zo gukunda igihugu no gusimbataza umutekano babicishije muri ya makomite y'umutekano arimo bose, ndetse n'inyigisho zo gukunda igihugu. Biragaragara ko umutekano w'igihugu wiyongereye kuko abashaka kuhungabanya badatera intambwe. Tubasabye kubandanya iryo sekeza bafatikanije n'abajejwe intwaro ubutungane na bene igihugu. Mu kurangiza turateye akamu Abarundi bene wacu ngo bakunde igihugu cabibarutse, bima amatwi basesa ngo yoze bategere ko ubutemu bwiwe bamutize umuhoro, maze twese atanu mwavuyemo twubake igihugu cacu, dutegure kazoza keza abana bacu, abuzuko n'abuzukuruza bacu. Inganji twaronse tuyikesha abene igihugu, ariko inshuti z'u Burundi zarabigizemwo uruhara. Uwuzokwitambika imbere yayo azohura n'Imana. Vyongeye mu ruririmbo ruyahagiza igihugu cacu c'u Burundi, twama turirimba ku munsi handitse ngo Imana yakuduhaye kudutungire. Dushize rero mu maboko y'Imana abajeje umutekano, abasirikare, abajeje kugendereza, abajeje intwaro, abajeje ubutungane na za komite z'umutekano ziri kuri mwo bose n'abarundi bose ngo ibarongore muri kino gikorwa tubahamagariye cyo gusozera kugarukana umutekano muri kuno kwezi kwa Munyonyo. Imana ibarongore kandi ibashoboze, maze Abarundi tuze dusozere umwaka turi mu maro n'umutekano mu gihugu cyose na cane cane mu gisagara cha Bujumbura. Muri iki gihe turiko turasozera umwaka, turateye akamo inzego zo kwivuna bansi n'izo umutekano ngo bame barikanuye bacungere imbibi z'igihugu bikomeye nihagire abagerageza gushaka kudutobera nk'uko vyabaye mu mwaka uheze maze abene igihugu basozere umwaka mu mutekano no mu munezero ntangere atankomanzi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu ntara ya Kirundo mu Burundi ishyirahamwe Initiative Changement Burundi tugendera ubuntu rifasha abanyagihugu kuganira mu ntumbero y'ukubonera inyishu ibibazo bifitanye bafitanye ribandanya guhuza imigwi inyuranye. Uyu munsi abariyoboye bari mu biganiro mu ntara ya Kirundo. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Ivyo biganiro vyatunganijwe n'ishyirahamwe Initiative Changement Burundi bifise intumbero yo gutsimbataza amahoro mu Burundi. Cyo yiremeye Saturne numwe mu bagize iryo shyirahamwe aratubwira ivyo bigisha.
Tukabigisha yuko ukubana urondera amahoro ubana neza n'ababanyi ukabasonera mu mvugo ukavugisha imvugo iremesha. Ariko rero naho turinga mu Kirundo ntaje uvyiteranya n'aje biganiro leta ivuga bya biganiro byujya mugu yashizeho canke ibiganiro ibi n'abandi bavuga ngo boganirira hanze canke sinzi boganira mu Burundi si ivyo. Mugabo turashobora gufasha tukafasha abantu tukugurura imitima y'abantu mugabo n'ishaho kibanda sinze.
Kenshi abafashe ijambo bagarutse ku biganiro hagati y'abarundi muri kino gihe harangwa Indiane. Umwe mu baserukiye umugambwe uri ku butegetsi ati ikibanza cabashatse guhirika ubutegetsi ntikiboneka mu biganiro hagati y'abarundi.
Mbega mu gihugu umuntu yaratowe agatogwa n'abene gihugu ati bakamugena ati twari iki gihugu hanyuma atarana heza manda yiwe hagacaboneka abantu bashaka kumukubita kudeta kugira bamusenyure. Bimaze kugaragara neza ubutungane bukerekana yuko aribo babigize abo bantu boja muri negotiation cyangwa boja muri dialogue boca baja mu biki.
Waserukiye umugambwe MRC Rurenza Ngemero nawe ati bo kwigira kuri kahise
nyakugengaga uturembe yaramusirikare rero nabyo nyango yaramusirikare mugo bamaze kugenda kumbo izi cyangwa ziriya uko byagenze mwarabibonye kandi uburongozi cyangwa abarongozi bavuga ati barya cyangwa turya ntacyo bamaze akankanzi cyagasuzura ngo banaka ni bake byagenze gute. Ubuhoho mukurikiranye murabona ibyabaye hajya abajenerali banunutse n'abandi bagenzi babo bize uwo mwuga mbega mubona bizogenda gute muri kazoza.
Bimenyimana Nestor umuhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ari mu batanze inyigisho ati ni ngombwa umugwi ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi ukore
umukuru w'igihugu ahari ubwirizwa kumwubaha kuko umutware wanka kumwemera gitwara agatwara uragutwaye agato umutware ahari agashinga urwego nka rugi rujya rwego ruzokora kwera igihe sindibwo ndababeshe sende y'uruzokwa ruzogirisha ibiganiro mu gihugu no hanze. Umbajeti mbega Burundi bukeneye negosiasyo canke bukeneye dialogue ili fosso de balase de ces details kuko shetani chizika vyikikamo kuko ngo reka tugwanire kuri negosiasyo ngo tugwanire kuri dialogue mugabo rerezi tugasanga nizimwe.
Mustanire wa komine Vumbi ati nta kuboko kw'amakungu kuba kuri inyuma y'indyane ziri mu Burundi
n'ibibano yihugurutura kuko naho bavuga ko akishura uko karuva imbere mugahe gateranya cyane kuri politique internationale iri prevo kwisi muri periode donne babifuza gushika kuri ibi baciye kuri murakoze.
Inyishu ni umuhanuzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu.
Ibibazo byaba bito bito canke binini turi mu munsi nta gihugu na kimwe kiri dekarara ko kiri nyuma yavyo. Hashobora kuba ibyo abantu bibaza birashoboka abantu bakibaza ibintu biriya uyu munsi ntangorane ibihugu dufise ntawe turagira niyaboneka tuzoyije ntangorane dufitaniye n'ikindi gihugu la diplomasi imeze neza cyane. Ati mbega nta bihugu rutura byo babirondera inyungu biciye ku Burundi le confident exist mugabo kugeza isaha nta bihugu rutura birondera inyungu biciye ku Burundi.
Waserukiye urunani amezi y'abarundi yasabye ko amategeko yohindurwa bakemererwa kubandanya bakora n'ubu inyuma y'amatora.
Kenshi na kenshi twe turi mu bayendepanda turananizwa n'abajejwe intwaro iyo tugiye gusaba impusha rimwe na rimwe twitwa bayendepanda bashatubwira bacatwereka ingingo ahubwo zitwereka ko twe dukora twerekure gukora muri periode electorale ariko tukatuzi ko haba ari abantu baba baratowe bitirirwa iyo koalisyo. Ni igiki muriko murategura kugira ngo amategeko ahinduke ajane ubwirizwa shingiro rikurira umurundi wese amarikurira ukina politiki ahantu ari hose mu gihe akwije ibisabwa n'amategeko.
Nestor Bimenyimana ati gushikubikizwi nuko ibikorwa vy'inani vyajanye n'igihe cy'amatora.
Izinani zose nkuko ibwirizwa nshingiro ribivuga byaheranye n'amatora. Abajejwe intwara mu byumve ejo kopa ntizoze kubasaba inama ngo tuje kugira inama ya nkakopa ntivyemewe n'amategeko. Ranaki memeshoze amizero y'abarundi ntibazohireye ngo baje kubasaba inama kirazira. Ubu rero ibiganiro biriko biraba kugira uko akora politike yiwe bibe determine. Mugo anatanda ko cette position soit déterminée yuko nazokora nta nama ya amizero y'abarundi kweri zemerewe kandi ntabazobarenza amategeko kabisa.
Inama nkiyo ikazobandaniriza mu ntara ya Muyinga muri indwi nyene mu Kirundo. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze ngaho mu Kirundo. Tuve mu Burundi dusubira mu Rwanda gato ku ngorane zijanye n'ingurane z'abagurisha ibintu mu mahanga. Leta y'u Rwanda yashizeho ikigega kizofasha abacuruzi barungika ibintu mu mahanga. Iyi nkuru twateguriwe na Asumta Kaboyi.
Mu ntangiriro Leta y'u Rwanda yashyize mu kigega miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga akazafasha abohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga. Aya mafaranga azacungwa na banki y'igihugu itsura amajyambere. Abacuruzi bohereza ibintu mu mahanga bahuraga n'ikibazo gikomeye cyo kubura inguzanyo mu gihe bashaka kohereza ibicuruzwa byinshi mu mahanga. Uyu ni Bwana Fra Pascal wohereza urusenda mu mahanga.
Niba ufite umukiriya ushaka ibyo umwoherereza yakoherereje impapuro, izo mpapuro zaba ingwate. Nawe rero banki za hano ingwate mpaka ubaha inzu baguha amafaranga adahaye. Niba ushaka kohereza ibintu bya miliyoni ijana kugira ngo uzabone umuntu ugutera inkunga muri iyo porogaramu, hano mu Rwanda biragoye. Niba waka inguzanyo ya miliyoni ijana ugomba kubereka ingwate ya miliyoni nk'ijana.
Ni ukuvuga ngo byari bigoye.
Byari bigoye, byagoranaga cyane cyane ariko rero biragiye kuba igisubizo gituma ariya mabanki nayo yo hanze aza akinjira muri bizinesi zacu mu kohereza ibintu hanze.
Ikigega Leta y'u Rwanda yashyizeho kizaterwa inkunga na banki yo mu Buhinde. Ibi bikazafasha abacuruzi bohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga kubona inguzanyo ku nyungu ziciriritse mu gihe inyungu bakoga n'amabanki yo mu Rwanda yabazitiraga gukora ubucuruzi. Usibye inguzanyo, ikigega ngo kizafasha n'abacuruzi kubona ingwate yabafasha mu gihe bahuye n'igihombo, ndetse kikazafasha abacuruzi bagitangira kumenyera amasoko yo mu bindi bihugu. Bwana Emmanuel Hategeka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi, yavuze ko Leta ishaka kwita by'umwihariko ku bacuruzi bagemura ibicuruzwa byabo mu mahanga.
Inyungu yasabaga ku nguzanyo zijya muri export ni inyungu isanzwe nk'izindi nguzanyo zose. Icyo tuvuga hano ni uko turashaka guha umwihariko inguzanyo zihabwa abantu bashora imari mu bicuruzwa bijya mu mahanga, ariko cyane cyane tukibanda kuri ba bantu bakiri batobohere badafite ubundi buryo, badafite ubundi bushobozi bwo kubona inguzanyo mu buryo bworoshye.
Gushyiraho ikigega cyihariye gishinzwe gufasha abohereza ibicuruzwa byabo mu mahanga, Leta y'u Rwanda ivuga ko bizagabanya ikinyuranyo kinini kijye kigaragara hagati y'ibicuruzwa biva mu mahanga n'ibyoherezwayo. Leta itanga amadovize 5 itumiza ibintu mu mahanga, mu gihe ibyoherezwa mu mahanga byinjiza idovize 1 gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu naho ni wa mwanya atubashikiriza bimwe mu byo abanywanyi bacu bariko baratwandikira ku rubuga rwa Facebook. Tugiye kubisomerwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Abanywanyi b'Ijwi rya Amerika bagarutse ku biganiro bihuza Abarundi, bavuga no ku nama y'ihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol irimo kubera i Kigali mu Rwanda. Amahanga hakomeje guhamagarira Leta y'u Burundi gukoresha ibiganiro bihuza impande zose. Rukundo Fisto ati amahanga yo ijwi ryayo ntaryo tukibona, ati niba rinumvikana ariko nta musaruro ritanga. Nkunzimana Odasa ati mbega buriya y'amahanga avuze ntihagire igikorwa nayo yoca akora iki? Ati ingingo yo guhagarika imfashanyo ntikwiye kandi ntibereye ku Burundi agahugu gakenye. Ati mbeko umenga Leta yo ntacyo bibwiye ubwo izitegura kubivamo ite? Muganga Shenzungo Abakar ati kubwanje ivyo biganiro bo bigira vuba ku Barundi bose n'imirwi yose batibagiwe gushiramo imisore yo mu migambwe. Elize Irakoze ati ibiganiro nivyo bizatuma igihugu cyacu cironka amahoro. Umwana wa Yesu ati urumva mu Burundi hari ingorane y'ukudahanurwa kw'abatware bagomba kuguma ku butegetsi. Ati ico mbona nuko ibiganiro ari vyo nzira imwe yo kuronka amahoro. Tarisisi Sise ndiho kubgayo ati mwebwe ntimubona canke murabibona mukavyirengagiza. Ati iyi leta itavugwaho rumwe nta biganiro ikeneye kuva aho yahanuriwe ari yumva ibayarumvise. Ati none yobishimishwa no kubona inzira karengane batorwa ibiziga. Renova Geometre ati ibiganiro ntivyari bikwiye kubera hanze. Ati iyo ni yantumbero yo kudindiza umugambi w'amahoro twari tugezeho. Tunyaruke noneho mu Rwanda habera inama ya 84 yihuriro mpuzamahanga rya polisi Interpol yiga ku buryo polisi yarwanya ibyaha by'iterabwoba, ibyambukiranya imipaka n'ibindi. Muri iyo nama u Rwanda rwashimiye Interpol ku ngufu yagaragaje mu guta muri yombi abakekwaho ibyaha bya genocide, ariko rukomeza rugaragaza ko hakiri byinshi byo gukora kuri iki kibazo. Ingingo rero yo kudata muri yombi abakekwaho ibyaha by'indengakamere mu mpande zose z'isi zitandukanye ntiyakunze kuvugwaho rumwe. Hari abakeka ko bitewe n'ubushobozi bw'abakekwaho ibyaha bishobora kutorohera abagomba kubahiriza inshingano zo kubakurikirana. Cyakora abakuriye Interpol bo bahakana ayo makuru bakavuga ko nta cyabakoma mu nkokora ku muntu uwo ari we wese mu kumufata bamugeza imbere y'ubutabera. Eric Edmicom Nduwimana ati Interpol niyibereho mugabo ikore idahengamye kuko tuyizeye ko byinshi byiza. Kibasumba Blaise ati ikibazo gihari nuko iyo Interpol hari abanyabubasha idashobora gufata cyangwa abatunzi bakomeye. Ati gusa ifata rubanda rugufi. Ati uburenganzira bwubahirizwe kuri bose.
Imbere y'ugusozera ibiganiro twateguriye kuri iyi saha tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye. Twabwiye ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwiyamirije igitero c'umugwi Al-Shabab cabaye ku munsi w'Imana kuri hoteli ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadisho, cahitanye abantu 12 canke barenga harimwo nyene iyo hoteli n'umusirikare mukuru hamwe n'abashingamateka babiri. Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwarahagije inyishu y'igisirikare ca Somalia cishe abagize ico gitero bose.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abarobere bo muri Sudani y'Epfo barekuye abantu 13 bakorera ibiraka iryo shirahamwe nyuma yaho bafatiwe imbohe mu ndwi iheze, aho bari bareherekeje ubwato bwari butwaye ibitoro bajabuka uruzi Nil. Iryo tangazo ryashikirijwe n'ibiro vya ONU muri Sudani y'Epfo rivuga ko abo barobere ba ONU barekuwe ejo, abo bakozi ba ONU barekuwe ejo ku munsi wa Mungu, ariko bagasaba yuko abo barobere babafashe bosubiza ibitoro bingana n'amaritiro 55,000 bafashe.
Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Ash Carter na mugenzi we w'igihugu ca Korea y'Epfo Han Min-ko bagabishije Korea ya ruguru kwa gasombarutso kaya kariko kose katazokwihanganirwa. Carter na Han babonanye uno munsi kuwa mbere ku mugwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul mu nama ya mibuka umwaka utashe y'ukwihweza ugukorera hamwe mu vya gisirikare kumaze hafi y'imyaka 50 hagati y'ivyo bihugu bibiri.
Kuri uno munsi wa mbere, prezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan hasaba abamakungu kubaha no kwemera insinzi y'umugambwe wiwe w'ubutungane n'iterambere mu matora y'inamashingamateka, aho avuga ko ari ingingo yafashwe n'abanyagihugu mu kugarura umutekano muri ico gihugu.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri isa bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Angel Fideni Yongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye ko namwaduteze amatwi kuri uno mugoroba. Mwakoze, mugire umugoroba mwiza naho butaha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.